Abanyefeso kigabane cya gatandatu. Bana, mwumvire ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ibyo ari byo bigororotse.
Wubahe so na nyoko.
Icyo ni cyo cyagezwe cya mbere kiri mu isezerano,
kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi.
Namwe basi, ntimukaratse abana banyu, ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba. Bashumba, mwumvire bashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashe muhinda agashyitsi mutagira ubufunyo mu mitima yanyu. Ntimubakorere bakibahagarikiye nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere nk'abashumba ba Kristo, mukora ibyo Imana igomba bivuye ku mutima. Mubakorere n'umutima ubikunze nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu, kuko muzi yuko umuntu wese yakoze icyiza azocishurwa na shebuja mukuru, niyo yewe umushumba canke uwidegembya. Namwe ba shebuja, mubagirire mutyo nyene, mwirinde kubakangisha, kuko muzi yuko shobuja musangiye ari mu ijuru kandi ntarobanura abantu ku butoni. Ibisigaye muremesherezwa umwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibirwanisho vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugararike, kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza. Ni mwe mubize ahantu ho mwiza. Kubw'ibyo mwakira ibirwanisho vyose vy'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza vyose mugahagarara mushikame. Nuko rero mushikane mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'inkinzo y'icumi ikingira igikiriza, mwambaye ibirata ari vyo mwete ubutumwa bwiza bw'amahoro, kandi hamwe n'ivyo vyose mwakira inkinzo yo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira inkofero y'agakiza, bo ni inkota ya mwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mwemu ibihe vyose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mwibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Kandi nanje nyine musengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kwose, namamaze nshirutse amazindi ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi intumwa yabyo uheshejwe umunyororo usigura ibyabwo nshize amazinda nk'uko bimbereye kuvuga. Kandi Tukiko umuvukanye inkunda, umukozi w'umwizigirwa mu by'umwami wacu, azobiganira byose kugira ngo mumenye ibyanje ukomeze. Niwe ndabatumye ko kubw'ibyo nyine ngo mumenye ibyacu, kandi ngo arimeshe imitima yanyu. Amahoro abe mu bavukanye n'urukundo rufatanije n'ukwizera biva ku Mana Data twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda Umwami wacu Yesu Kristo bose atabupfunye.